ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene zancu team mwese turi kumwe kuri umunsi wa kabiri itariki zitandatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Abarundi hanini bashigikiye ubutegetsi hamwe n'abari mu mashyirahamwe amwe amwe adahanira inyungu za politiki baritavye imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura ku munsi wa gatandatu uheze. Iyo myiyerekano yari yatunganijwe n'ubuyobozi bw'isara ca Bujumbura yari ifise umugambi wo gushimira abakuru b'ibihugu vya Tanzania n'Uganda hamwe n'icegera ca perezida wa Kenya ku ngingo bafashe yo gushigikira Uburundi hamwe no gusaba ku bihugu vya Buraya bifuta ibihano vyafatiye Uburundi imbere y'uko ibihugu vyo mu karere ka Afrika mu museruko bitari gikomo ku masezerano y'ubudandaji n'ibihugu vya Buraya. Yamara abadashigikiye iyo myiyerekano bavuga ko abatunganije na bitavye iyo myiyerekano bari ko batwarira hejuru ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byabereye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika mu museruko. Mbega ikintu iyo myiyerekano ishobora kuba yaranguye ni kihe? Rero muri kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye professeur Juvenal Ngorwanubusa umukuru mugambwe MRC mwiriyoneza mushiga ntaje Juvenal Ngorwanubusa
nanjye ndakora mukije
murakomeye neza
yego no marembe
yego me turi kumwe kandi yego turi kumwe kandi na Abel Gashatsi umukuru mugambwe UPRONA wemewe n'amategeko mu Burundi mwiriyoneza mushiga ntaje Abel Gashatsi
ndabara mukije cyane namwe Frederic n'umukuru w'umuganga w'adasigana ipfura nta ipfura itemewe n'amategeko iri mu Burundi.
Mwiriwe neza murakomeye
turaho
yego me turi kumwe kandi na Aime Pascal Nduwimana umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion mwiriwe neza Aime Pascal Nduwimana
ego cyane mwebwe turabara mukije turazi hiyonyonyo ko ari no mu gatondo iwacu ino ni saa kumi natwe turabuze tuti bwake hiyo
yego me muri neza reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal Ngorwanubusa mutubwire ukuntu mwakiriye iyo myiyerekano eka n'ubutumwa bwashikirijwe muri iyo myiyerekano.
Ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politiki ariko bijya nibihendwa abana bagiye bose bari batumwe ko na politiki. Hanyuma iyo myiyerekano yabaye kuwa gatandatu uheze si ya mbere kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si ni yanyuma. Umugambwe MRC Rurenzangemero bose bazi ko ushyira imbere gusubiza abanyagihugu ku kivi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abategeka igihugu bamize abantu mu ibarabara. Agakomye kose haheze inama muri New African, haheze inama i Geneve ngo zinduka mu ibarabara. Hariho n'uwateze arandika ati uko bibandanije uko bazabaje gushyigikira ikenagi bitoro n'isuka. Ariko kubyerekeye rero iyo myiyerekano yabaye kuwa gatandatu ubwa mbere yashingiye ku kibazo kimwe mu byari bizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu kandi byari birenga 20. Ikindi nacyo ni uko muri ivyo byashyizwe n'abakuru b'ibihugu mukapa yazo ibintu byinshi aradoma mbere y'uko ari leta bindi z'ibiganiro arani mbere umunyamabanga mukuru wa yase yuko amwabura akabirungika muri leta. Ikindi nacyo ni uko iyo myiyerekano yari ifise intumbero y'ugucanisha abari bitavye ibyo biganiro kuko kwari gukeza Museveni na Magufuli gusa ku byashikirijwe ku masezerano n'umwe bwa Buraya kandi abantu bose bariyo ntibavugwa gusinya amasezerano kabizasinywe n'ibihugu bya EAC atari Burundi gusa.
Ariko mushyana Juvenal Ngorwanubusa abarundi batari bake bariruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyofutwa ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe niyo nkuru.
Oya je suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cyose. Ubwa mbere mbega kumbona Tanzania na Uganda bubata sijeje ko mukono kuri ayo masezerano murumva imyerekano ya Kampala ni Dar es Salaam murumva biyamirize umwe bwa Burayi canke ingene iyo myerekano yagenze ko abantu bayitavye bari bahimirijwe kuja kwiyamiriza ibihano by'umwe bwa Buraya uburyo yagenze ko mona baciye bajya gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u Rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muvimba yaturiwe wumva ari cyo byasaba isana n'icyo bari batumiriwe
ego mereka ati icyo kibazo turakibandaje reka duhe n'ijambo umushyira ntahe Abel gashati nawe nyine atubwira ukuntu ku giti ciwe n'umugambwe arongoye bakiriye iyo myerekano ikandi byashikirijwe n'amajambo yahavugiye
murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyerekano ijyanye no gushyigikira ijyangingo yo guhagarika gusaba ibihugu bya Buraya ko byahagarika ibihano twebwe rero mu mugambwe w'adasigana icuma novuga ko ibijyanye n'imyerekano ko leta ko igisagara ca Bujumbura gihamaragara abanyagihugu kugira imyerekano twebwe twitaba imyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myerekano itunganywa igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka twebwe rero ku bijyanye rero niyo myerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'adasigana icona no kuri jewe nyene twarabishyikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa nuko ubwa mbere ibihano byafatiwe u Burundi ni ukuraba icyo abantu biriko birashikira cyane ibihano byafatiwe u Burundi bishikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu si uburongo muganga CNDD-FDD si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti kwiyumvira kw'ibihano byafatiwe u Burundi byohava n'ibintu byo gukenguruka twebwe rero turashyigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize isigaye kimeze nk'intara imwe ingorane zishyikiye u Burundi ziri ingorane zishyikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yarigamije ni uko kwari ugutsimbataza gushimiriza ibihugu bya Buraya ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari n'indi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwara ngo abure umuti ntabandanye ari naho mikora
ego me namwe Emmy Pascal Nduwimana muri mu bantu bari bitavye iyo myerekano murashaka kutubwira ikintu kubwanyu mubona ko iyo myerekano yaranguye
Gambere ho tubanje no gushima kubera z'ukuri iyi nama igihe yatangura hari haranashikizwa ibintu byinshi cyane ndimo no kubanya politike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hovamwo yuko aba perezida ko bafatira ingingo u Burundi mbere bagafata ingingo z'uko bona bafatira ibihano ku bijyanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bitana ambargo rero twebwe nk'amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike turi no mu Burundi twaranezerewe cyane kucavuyemwo by'ukuri twaranezerewe cyane n'iri jambo rya perezida wa Uganda ryaravuze ijambo vyo kubona ko ari iry'abavyeyi rya jambo twahora twumva kuri n'abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari ry'uruvyeyi ryari ry'umupapa arongoye urugo ryaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje ati ukinzira mu nzu ukanahana umwana ati utambwiye rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa EAC hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero twumva ko tutosinya aya masezerano yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari canke niki mugabo umwana umwe yarafatiwe ibihano aboshwe aldikararira atabasha kwiga canke no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashirahamwe z'ukuri adahanira ibyicaro bya politike turongo y'abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose turavye icavuye muri ino nama leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima imana mbere washaka jewe
tugarutse Pascal
mu bantu banatumira no gushima imana no gusenga imana twarashimye cyane turashimira uyu mu president wa Uganda turashimira igihugu cha Tanzania turashimira n'igihugu cha Kenya turashimira n'ibugu byose byari muri iyo nama ko
bakuye kuri iyo myerekano nyene mushyana ya Pascal Ndwimana hariho ibintu ariko byashikirijwe muri iyo nama y'abategetsi bo mu karere bitari bishemeje ikabitanezereje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemwe uruhara icyo kintu kwatacumwashikirije mu myerekano
sebe turiko turabitegura kandi twaranabyanitse turanabishikiriza ndetse no muntu umwe z'umuhuza bari ngahanye ejo bundi mwaranadutumiye no mu kiganiro turavuga ko twava byingene ubuhunye tumeze by'ukuri turashimira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajyana n'abatomoreye aranababwira yuko umutekano kwari wose yuko unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga ako bwo kwishikira ngangahanye wacu ko boza bakarana ingene tubayeho ibyo rero urumva biri mwa ya maraporo aguma tangwa abo nyene batavyemera ariko muri make zo kuri uraze ubazije abantu baza bava ino bakazi wanyu baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko by'ukuri hariho ikintu cy'umutekano rero nitwo birandira ko cyane by'ukuri umutekano rero mbone yakanya ko gushimira na premier vice na wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu Gaston n'umuntu byo kurubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu bivugwa ni byinshi bakubwira ko ari genocide ko ariho nyabwoko mugabo kandi turanashima imana yuko aho turi ubusaha genocide sayeho nyabwoko turi ahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe mu butandukane bwacu rero turashimye imana vraiment ku bwa president wa Uganda turashimye imana
kubwa ba president yase akuba kandi Pascal Erika twibutse abanye mu radio ijwi ry'America ko muri kumwe nabandanya kumviriza kiganiro muri sanga turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imyerekano eka yatunganijwe n'ubuyobozi bw'igisara ca Bujumbura imyerekano bavuga ko yari yogushimira abategetsi bo mu bihugu byo muri Afrika mu seriko nka president w'igihugu cha Uganda na president w'igihugu cha Tanzania basavye ko ibihano byafatiye Burundi byo bahagarara byo futwa turi kumwe na Anisette. Anisette mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri he Anisette?
Ndi gucumba mu Burundi.
Murafise ikibazo murafise icyumviro ku byo turi ko turashikiriza?
Ego nari icyumviro gitoyi nagomba ndababwire yuko umaze kuvuga yuko ari umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uba ari umuryango igihugu kimwe kigizigorane n'ibindi ndabizi kubera umwe niwe yavuze ati iyo ufite umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe ziratinda zigahera ariko uvune rimwe ntibikunde urumva rero Uburundi bugize ingorane bakabufatira ibihano Uburundi bumaze gushika aho bashaka uca usanga n'ibindi n'ikindi gihugu gishobora gushyikirwa umwanya n'umwanya hanyuma akabazo kamwe nagomba ndababaze cyane cyane uwaserukira uwo mugambwe agomba namaze ikibazo kivuga giti none iyo twe dufatiye iyo badufatiye ibihano biriya bihugu ikintu wobo muri politiki yabo mu migambi yabo bashyize imbere mu guteza imbere abanyagihugu icyo bunguka ni ikihe icyo bahomba ni ikihe kubera turamaze kuba abantu benshi bavuga ati Uburundi barakwiye niburi buri kumfatira mbaraga ariko bakimenya yuko bafashe yambarago umwana watera imbere
yoboye
umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi yatumira kumira kure ariko gye nsubira kukato
ego me Anisette
nagomba mbaze
ego
igira cyo nagomba mbaze ni iki ko kuvuga yuko bo dufatira ibihano bega imigambi bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kwidufatira bikatudada neza niye kugira ngo twumve yuko badufitiye igishika kugira ngo
murakoze Anicet reka icyo kibazo ndakibaze abatumira ariko gushika nta mutumire numwe aravuga ko Burundi ukwiye gufata ibihano nta uravyemeza muri kiganiro turimo reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa
urakoze ahubwo uramvuga ivyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta ico bababaye twebwe mu mugambwe MRC Renzangemero twifuza ko Burundi arya karyama hagira haba kubahwa nta muntu numwe yo mwifuriza ibihano nkuko atomwifuriza amahano turimo muri iki gihe inzara yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu nakinye ibyo bintu ntitwabihawe n'umwe bwa buraya ugira n'umwe bwa buraya butubuza kuronka ibyo byose nitwirabe cyane cyane twebwe turabe ubwa mbereho mu rugo imbere yo kuja mu karere bacumbwa ni mu Kirundi bati akimuhana kazi imvura ihise kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo Museveni ni papa gatangwe kuba papa avuye mu rundi rugo murabamwumva icyo Burundi bugira bube ubwa mbere twabanza tukiraba kugira ngo ibyo bihano ntibibe ntawifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu gihugu cyacu ko tubwiririkanya kugira ngo aho kabindi kigira kaba none bivuye kuki ko mbona dushobora kugira ngo tubuze kwiyambarwa iba mu kwigenza neza mu byerekeye ugutwara mu byerekeye kugarukana demokarasi nk'akarorero icyo bita ngo ni ambargo ni ikintu caba kigabanywa y'imfashanyo umwe bwa buraya bwagiriye Burundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika ifashanye ehiraba umwe bwa buraya buguma badufashe umugongo mu guhagashahara abasoda bacu bagiye kugarukana amahoro za Afrika ehiraba ibintu bigenda ku banyagihugu byose bishikira abanyagihugu buno nyene abanyabora ntibigeze bareka kubitanga ico badatanga nico batazi iyo gica kija cyane cyane kije gufasha abantu bashobora guhunganya umutekano nta bihano rero badufatiye nimwa murondera ibihano umenya buraya bafashe muraraba nk'ikonga baheruka gufatira ibihano abantu bashika icenda bari mu nzego z'ico gihugu twebwe ibyo bintu nta bihano byo kuvuga biraboneka ariko icyo twifuza ni uko hasubira kuba umwumvikano mwiza hagati y'ibihugu bya buraya n'u Burundi kuko iyo gabanywa ntibyatumwe nuko Burundi buri mu karere k'ubugu bw'ubuteruko oya iyo gabanywa byatumye nuko amasezerano y'ikotonu yemeranyijwe n'ibyo bihugu n'u Burundi kugatwe kacu bitakurikije ni nguko Tanzania na Uganda bitiriganye ku masezerano bafitaniye bo bafatira ingingo batanize kubaza u Burundi cyanke muraje ko Tanzania na Uganda bari mu bihugu bya Commonwealth nk'akarorero nibaza yuko botigana ku masezerano batabatira ingingo nkuko bazifatiye Zimbabwe batarinze kubaza u Burundi rero u Burundi rero kuraba cyane cyane bafatiye ni amatati bakumvikana bati ntiyagira ugendera ku wundi mugabo nawe ukuriza amasezerano twumvikanye ikotona
egome mushya nahe abergashati kuri icyo cyimvuyo cyane set ni ikibazo yabaje mu kanya gatoye cyane gose ndabona ko akanya kihuta
ego murakoze twebwe kuri icyo kibazo umunywani w'iradiyo y'ijwi ry'Amerika ahagiye gushyikiriza twebwe mu mugambi w'abadasigana icona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano u Burundi kuko turemeza ko ibihano bifatiwe igihugu cyacu cy'u Burundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duharanira ko bagira umwidegembyo bakagira ubuzima bwiza maze bakazava bashika no mu matora bafite amagara meza hama ku bijyanye n'ibyo by'ibihano twe twavuga yuko ubwa mbere ni uko ibihugu bya buraya ndetse n'abategetsi b'u Burundi nk'uko uheje kuvuga bivuze abantu bovugana nibateranira idashika hama kandi turafise bene bacu b'abarundi aribo bakokeza batari no mu Burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu Burundi umucanwa waka natwe turi mu gihugu twovuga neza yuko ibyari mu 2015 sivyo bino no munsi turiko turatanga iki kiganiro aho rero bo kwicara bakaraba amaraporo atangwa bakaraba ingene igihugu no munsi kimeze nimba rero bakumvikana atagoterana bidashika maze nibyo bintu by'ibihano byafashwe kuko ngo we n'ubusavuze ati ngo mbanavuze ko atabihano ibihano birahari ibihano biraboneka imfashanyo zatangwa ubushinzwe zitangwa kandi nabo nyine baremera ko ibyo bihano bihari rero bo buraba bakivanwa ayo masezerano y'i Cotonou maze bakabona akamemo k'igihugu ubu kiba gitera kije imbere naho dushigikira ko ibintu by'ibihano byohava maze leta nayo ikagira kigoro cyane cyane mu guhasha inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi rero ziri mu bagomba ko n'ibihano bifatwa bakaraba rero n'ingene inzego zitandukanye z'igipolisi z'umutekano bakaraba disipline ingene bigenza kugira ngo ibi bihano bihave maze igihugu cyacu gishobore kuvugwa neza mu makungu rero turemeza neza ko ibyo bihano ntibikenewe ntacyo bizaga gufasha abenegihugu abanyagihugu ntacyo bizaga gufasha abanyamigambwe bacu n'ahari mu muganga adasigana ibipfuma tuvuga tuti nta murundi nabo bavuga ngo barahunze ibyo ari byo byose ari hanze arafise bene wabo bari mu Burundi bahabaye ibyo bihano bishikira nimba rero bibereye mu Bubiligi muri Canada ariyumvira ko ibyo ari byo byose afite umuryango mu Burundi kandi utegereza kukiwe kubaho kugerwa neza avuge neza igihugu ciwe maze abaronga igihugu nabo bagire inguvu
ngo
ibintu bibandanye bitera bijya imbere.
Egome nawe mushikana Emmy Pascal Nduwimana mu kanya gatoya cyane rwose kutiyumvira cyane Anicete ndabona Musa n'abavuga cyo kimwe na Anicete mu kanya gatoya cyane rwose.
Ego jewe biranejeje cyane ko mwatumiye abanyamigambi kandi bakavuga ikintu cyiza natwe vraiment turashimye uko abatumire ko atanu mwashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimye byo kuri aba banyamigambi turi kumwe rero twiwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa uko murazi uko byo kuri haje na ambarugo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yo tubwira akavuga ko atabihano bo badufate mu gihe bazi uko turamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasoda bari muri Somalia badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko n'abarungikiwe ibintu by'imitahe bari wabo bari no mu Bubiligi bari n'ahandi hantu twarafatiwe ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi uyu serukira na iprona yanabipfuze neza gusa twebwe turasaba ko hoba ibino biganiro hagati ya leta y'iwacu hamwe n'abanyaburaya baka kugana gusa ikinejereje twebwe kugamake ntabwo dushima by'ukuri ibihano mugabo gusa twaragaye abasebiye ibihano u Burundi aho nyigira mvuge nk'umuntu yitwa nka Charles NDPJ ni n'umupapa tuzi twubaha by'ukuri kugamake twebwe ntitwanezerejwe n'iri jambo yanavuze yuko ngo bafatire ubuhano ngo ibihano u Burundi cyaba ngo kubw'ubutunzi n'ibindi byaratwerekanye yuko uyu muntu atari umubyeyi n'umuntu akwiye no igishwa kumva yuko ibihano iyo byafashwe yuko afisa ababyeyi nafisa abavukanye afisa icutabagenzi
ubona twibutse
politike by'ukuri bataratahura
twibutse cyo twese ko muri ko murabandanya kumviriza i radio hijwe rya America turi kumwe na Eric. Eric muri
Veneza
muri hehe
ndiyumbura
yego me murafite kibazo cy'umubiro duga kwijamo mu kanya gato
yego twaje cyanze cyambere ndakibaza oya kirekire MRC haraheze igihe kirekire leta y'u Burundi ivuga ko hari abantu batinya amatora kuko atakintu babona ko bazoyakuramwo. Iyo kirekire MRC igaragaje kumviriza ibintu yavuze agerageza kwerekana neza ko leta y'u Burundi ahubwo ikwiye ibihano ibyo bihano nabyo bikaba bigaruka ku banyagihugu bato bato. Ikibazo cyanjye cya mbere rero nashaka ndabaze ni iki burya ugaragaje kuraba ibihano mu Gabiro Burundi bikaba bigira ingaruka mbi ku banyagihugu bato bato burya murizera yuko muzogaruka kudusaba amajwi kandi ibihano musaba ari twe bigirira ingorane mbega none nimba muraba neza ibihano musaba abo mubisabira nibo bifata cyanke bigaruka kuri bamwe muzoza gusaba amajwi cyane nuko musanzwe muzi ko amatora atewe muzigera muzamwo muguma musaba ibihano kugira ngo habe ibiganiro muronke amajwi adatsi muronke ibiti bidaciye mu matora. Ikindi nashaka ntera intege uwo Aime Daniel Nduwimana cy'ukuri imyerekano bakoze niyiteka ni n'ijambo ahubwo bakwiye kuyishishikara. Nkanatera intege umukuru w'igihugu cya Tanzania n'umukuru w'igihugu wa Uganda ahubwo bashishikare bumvise ubumwe bwa Buraya ko amasezerano y'ubumwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika y'ubuseruko adashoboka mu gihe Burundi bukiri ku ibihano. Niba dukura ko ibihano twasabiwe n'inya nka Burundi abona kwita inya nka Burundi hanyuma dushobore kugiranira imigenderanire myiza apana kudushyira mu bihano bafatiye ku nyungu z'uyu canke uriya ahubwo bashyira inyungu z'uwo ari we wese imbere.
Murakoze
abantu basabira ibihano Burundi nabasaba ikintu kimwe cyonyine yibuke ko ubu Burundi bariko barasabira ibihano burimwo bene wabo buri nk'ababyeyi babo burimwo uwo wese biyumvira ko ariwe bariko barakingira ahubwo barengera inyungu zabo bwite
murakoze Eric. Reka mpakanya abashinga ntabagire icyo bavuze ku kibazo mushikirije kivuga ko hari imigambwe imigambwe yoba yifuza ko Burundi bufatirwa bihano mukamuvuga ko eka bitewe bitebuke bazokenera gutsaba amajwi abanyagihugu ico ni kibazo gishobora kubazwa abo bose uko ari batatu kandi no kwibutsa ko muri abashinga nabi batatu twatumye atanwe yigeza avuga ko ashigikiye ibihano asabira ibihano Burundi. Reka dutangire ku mushinga na Juvenal Ngogwa n'ubusa.
Urakoze Frederic. Ntangure mvugire umugambwe w'iwanje. Umugambwe w'iwanje nibwe dusiba amatora mbere mu miro 2025 ugitangura waciye uja no mu nzego za leta n'amashinga amateka no gutwara amaprovinsi. Twebwe rero turazi neza yuko turi umugambwe wemewe rwose mu gihugu hagati kandi n'aya matora yagira abe mu 2015 yaburabujwe aratira agashamba aragende muri seni azosanga MLC Rurenzangemerero ari mu migambwe itanu yarungitse intonde yazirihiye n'irya kosiyo. Ngaruke rero kuri iki kibazo ubwa mbere ndagusabe yuko aba banywanyi bakurikira ibiganiro byacu ubahanure ntibaze kubaza ikibazo kuko baje bagiteguye batazi ibijya kuvugwa. Nta muntu n'umwe muri twe yavuze ko ashikiye ibihano ahubwo amahano ntituyahawe n'ubumwe bwa Buraya twahawe n'abadutegeka ngaha. Hanyuma rero ku byerekeye ibyamye bivugwa harabaye igabanuka imfashanyo y'ibihugu bya Buraya nivyo ku bindi ibihugu bya Buraya byabanje kubyirikanya na leta ngo bumvikane ingene izo mfashanyo zoza. Abihugu bya Buraya ntibyigeze bifuta agahembo zaha abasoda bacu bari muri Somalia n'ahandi ahubwo bumvikanye ingene gatangwa. Urumva ko atari cyo kimwe nifuza rero yuko abantu bokumva ibintu cyo kimwe. Hariho imigambi y'iterambere mbere abaserukira Buraya ngaha bama bazabugarura kuraba cyangwa imbere n'abaserukira ibihugu ukwavyo birirwe barajya kuraba ibintu babanije bafasha bitumwe n'uko bigenda bigashikira umunyagihugu wenyine. Ivyo biriho twebwe rero icyo twifuza suko hobi igituma habi ibihano. Oya twe twifuza ko leta iyo nyine yogenda ikaraba abo bantu bashobora kutugirira ibihano kugira ntibishike ntibikabe ibihano ntibibe kubera yuko bazaba babwirikanije igituma tumvikana ku masezerano y'ikotonu.
Mukanya gatoyi icyo kibazo Eric yabaje avuga ko nk'imigambwe canke abarongoye imigambwe yarongoye amashyirahamwe babo basaba ko ibihano byofatwa bigakomezwa abo bantu bazosubira gutumbera abanyagihugu ngo ivyo bihano bibabaza bakabasaba
ngira icyo kibazo ufite abatumire benshi urabibaza abo bantu twebwe nk'uko tumwe tubwira abarenza ngemero inyenyeri n'abahizi bacu nuko ahubwo birirwa bari biteza imbere bonyine bamenya ko ari imana kazi imvura ihise. Hanyuma rero erega nibo baba baje ubwa mbere nuko imfashanyo zitariho
Ego meye reka reka tubaze mushana he abere gashati nawe nyene kuri ico kibazo mu gihe ho bari migambwe isaba kwibihano byo tsimbatazwa bigakomezwa abo abarongoye migambwe canke bashora kuja imbere y'abanyagihugu mu matora akazosaba amajwi kandi bavuga ko ivyo bihano sinzikaza abanyagihugu batoto mukanye gatoyi cyane
munotumwe ego twebwe icuno bigesha ko ugandira no ko mu muganda w'adasiganye icona turi murashigikiye turi no mu basaba basabira ivyo bihano igihugu cacu basabira ivyo bihano abanyagihugu rero uwo barongoye ubwigambwe canke amashirahamwe yigenga asabira ibihano kenye baza ko ababivuga nkuko twora ngaha mu gihugu nta mugambwe wiyemera umuganga ufise abanywanyi ushobora kugenda ngo uriko urasabira ibihano abanyagihugu kandi nabo abanywanyi babo bajamo ahubwo hariho kumbure bimwe nashikiriza hariho abarundi bene wacu muri duhitiyemwo bavuye ngaha mu gihugu barahunga bamwe bahunga kubera ibyo bakoze abandi bahunga kubera ubwoba n'ibindi abo rero bari hanze kumbure barafise imvo zibatuma basaba ibihano ku nyungu zabo ahasigaye twebwe tuvuga tuti ibibazo mu gihugu birahari kandi ivyo nabyo bibazwa leta rero nimba byarashitse ko hariho amasezerano kumbura aho nyangwa gushikaho ivyo bihugu vya buraya bifata ingingo bene izo mugabo ingingo ziza zidashikira leta cyane zishikira abanyagihugu ataco bagira naha dusaba leta n'ivyo bihugu vya buraya nibugurura imitima bavugane muri politiki abantu baravugana bavugane cyane cyane badahendana bavugane badakorera ku maraporo atariyo bavugane kuko mu gihugu ivyo bihugu byose birafisha ababiserukira ngaha mu Burundi twese twama twabonanye naho rero bavugana bakavugana ukuri hama bakagera ku kintu cyiza mu Burundi leta y'Uburundi ntije hariya niyo buza barangwa bije hariya maze baca bagenda basukanya ibihano yavuze ati hariho kumbure abasirikare bacu bari mu kugarukana amahoro muri Somalia basanzwe bafatwa mu mugongo n'ibyo bihugu bya Burayi bajya abasirikare kugira bagende bagiye kugarukana amahoro hariya kubera hari iterabwoba rero ntibyagarukira hariya kuko iba hari bacungereye n'abo banyaburaya barahaca rero kandi imfashanyo ariko baraca n'abantu bitanze hari hari ibihugu byari byarananiye kumva yuko abo barundi berekanye ko bashigikira kurwanya iterabwoba boshyigikirwa ntibogira ibi na biriya kuko nibagaruka nibaza ko n'ivyo bihugu vya buraya iryo terabwoba naho nyene harashikwa isi yose terabwoba nidashika ku isi yose si ibihugu vya buraya bizokunguka si amerika si n'uburundi naha rero ko imirimo y'ibihano tubona ko itabereye yohagarara
Pascal Emi Pascal Ndubimana namwe kuri ico cyumviro n'ikibazo ca Eric mukanye gatoye cyane rwose umunota umwe
jewe mvuga yuko iki kibazo ndumva yuko ari kiraba aba banyepolitiki burya ngo bibwirwa benshi bikumva ngo bene vyo aha abanyamigambwe igira ngo baramaze kumva ko aba barundi ko banaciye ubwenge ibi nibi bavertise bibamenyeshe ko umwaka wa 2020 yuko uyu muntu ari karasaba bino bihano ko atakibanza afise muri 2020 sinovuga byinshi ubu munyagihugu arazi ubwenge arababwiye aratomoye yuko uyu muntu nkuyavuga ati bihana ati bifatwe nta havarota ngo arazira na rotore yuko ngo yosaba ngo amajwi kandi ashaka yuko abantu bapfa ibijewe mvuga ku bwa make yuko ari bibwirwa aba banyamigambwe bumve ico uyu munyagihugu umuntu abwira aba banyamigambwe murakoze iyo nyisi iratomoye cyane bumve yuko abantu ko baciye ubwenge
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas muriwe neza
Mireneza Ijwi rya Amerika.
Mireneza muri hehe Stanislas?
Stanislas ikara hanyuze ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Nagize ubundi bareza abatumiwe kumaza no kubashimira.
Ndarakumva.
Barimo baravuga ngo mu Burundi umutekano urahari nta kibazo. Ese nk'abarundi batari mu gihugu cyabo buriya kugira ngo badafite n'amakosa y'ibyaha bakoze mu gihugu cyabo buriya babwirwa n'iki k'umutekano ari wose kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi murakoze cyane
murakoze Stanislas reka dutangwe ku mushya na yabere gashatsi umurundi yahunze ari mu mahanga mwamubwira gute ko mu Burundi hari amahoro kandi wewe akiri hanze igihugu
bahunze kandi barimo bene bacu bahunze twabamenyesha yuko ubu no munsi mu Burundi gere nk'umuntu ko ndavuga ndi hagati mu gihugu ndi gitega rero mu Burundi umutekano uriho ariko kandi cyo kimwe no mu bindi bihugu hariho mu Burundi hari ibisuma hariho ari icanyi abacariho abantu batega imitego ariko ibyo onye n'imbere y'igihe byari bihari kigero twomenyesha neza uko uno munsi abanywani bacu na mu gihugu cyose nabagendeye intara 18 zose kandi nagenda kuraba abanywani ndabasanga mu makomine no mu ntara aho twagenda urashobora kuva ruguru uno munsi cyane bijoro ubwingozi ugashika ubujumbura ataco ubaye naro tumenyesha ko bene wacu bari mu buhungiro botahuka worema nibumvirize cyane cyane aba bari hanze y'igihugu bafite inyungu za politike bagerageza kubahimiriza kugira berekane ko mu Burundi ibintu bicika baze kubaka igihugu cyacu twirengere twitegurira amatora y'ibihumbi 2020 turi hamwe n'ahandi no kwemeza neza yuko uwahunze mu 2015 uno munsi hariho intambwe ishimishije iboneka ko hariho ibintu byahindutse kuko turagenda gisaga cya Bujumbura amakaratsi mu minsi yajyanwe n'igumuko hakaba ababwicanyi uno munsi haba mu Ijabe haba mu Kabiga haba ku Musaga haba mu Kamenge ku butere no hose usanga ibirabo byuguruye abantu bakanwa ariko kandi inkozi z'ibibi zabaho ariko kandi abantu bafite hamwe kuko n'igihe amahoro azogaruka no mu bihugu bya rutura turumva neza ko hasi haboneka bihe biracica abantu ariko si ukuvuga ko mu Burundi hari ingwano hari umutekano
namwe professeur Juvenal ngo ugwa n'ubusa ikintu mubona cokorwa kugira ngo umurundi yahunze kuva mu 2015 ayumve ko murundi atahutse yo tekanirwa n'iki
baca umugani mu kirundi bati umugabo atsintatinya ishyamba atinya ico byagihuriyeko burya rero ahamaze kuba igice c'umuriyoni c'abarundi bahunze igihugu tutabise igugu ntibahunze ubusa barafise ico bahunze ico bahuriyeko kugira ngo bashobore gutaha nuko ico cabatumye bahunga kihava kugira kihava rero nuko ibiganiro bibandanye bakumva yuko bagarutse mu Burundi basanga inzego z'umutekano baziyumvamo zose nabyo bizohabwa n'ibyo biganiro umwe bwabo rero baguma busaba abandi baguma badindiza ikindi naco nuko iyo umuntu avuga ngo bigenda neza mu gihugu bigana tumvise twifuza ko bigenda neza ariko umaze kubivuga reka rero gutinya kujija neza kubyerekana muri ijya nama y'agatakazi na muntu aho gucusira ndazi ibizovuga ngo sinkigiye ukaranga ijambo utumvise genda ubisigure bakumve werekane n'izemezo n'ahandi ntushobore kubwira ngo abantu bahunze baba bato batwaba abantu bari mu nzego z'igihugu bari hanze ngo uvuge ngo bigenda neza kandi igitangaje ni uko usanga abantu babivuga ubu barigeze guhunga nabo barigeze mbere no gusabira ibihano u Burundi igihe bari bakigwana ndicanabuza mbere bagarutse ko baronka abanyagihugu bahunda amajwi ku buryo nishiye n'ikibazo cy'aho yabagize ngo none bazoga ubwo barundi baraciye ubwenge barazi ko abahunze bafite nabo ijambo bashikiriza mu Burundi none kugira yo ngo tuve muri ayo mabi yewe uko nagwe ni kwamvye ukamvuga n'ukumvikana n'ibyo bihugu tutumvikana muri iki gihe kubera amasezerano na Cotonou kandi ugira ngo twumvikane ni ukwicisha bugufi ukiyorosha kuko ndiwo kwama umwibarabara wiyamiriza umuntu zeye ko imfashanyo ngo ugume umutuka hanyuma nawe ngo akumvise iriga nta ukama inkabanje kuyikubita ni ukwigenza buke buke umuntu akabashikira akabwira bati aha naragoramye ngomba guhindura gutya twumvikane imfashanyo zigaruke zijyanye
leka moshe na he eme pascal namwe mugire icumuvuze kufyashikijwe na Stanislas amahoro ku Murundi ari hanze asasaga mu Burundi bigenze gute ikintu cokorwa kugira ngo abahunze bumve ko bo tekani ngo batahutse niki mukanye gato
urazi dewe ni kubera iyo ngeze kuvuga ngo mu munota umwe mugabo abonye na haruyu baho umwanya ukwiye mugabo reka mvuge nyene nk'udaharanira ibyicaro vya politike byukuri jewe ngira mvuge nk'umuntu ndahanye Bujumbura mbira abavene wacu byukuri ko tubakumbuye ko tubakunda abanyamigambwe ni abaharanira inyungu ziwabo umuntu ababwira ati ntibatahe uzurare kenshi aba baterakamo bati nimutahe bariko barakora ino barahembwa bariko barorora bariko barahembwa ivyabo abana babo biga atakibazo twebwe turavuga tuti amahoro ariho ibidushikira biri hose ni bibi byama byayo byanabayi Londres mu Budagi mu Bufaransa n'abasuma n'abakora ikibi ariko vyukuri uravyeganya kubaho mu nyamakuru uri kurumviriza wewe ndazi yuko za makuru yo kwisi yose ubu Burundi no hantu uvuga ko ariho hantu hahebwe ari muri geino munamba tukavuga tuti turabateye akamuko bo kwitahira turabakumbuye sino nibakomeza kumva ngo abantu ngo ico bahunze ngo ingoma ngo yaguhanze ngo yagukanze ngo irahuhuma ugahunga mbega abo bantu ko bari ngaha ko bagino ko bahembwa ya mahera je ndatera kamo aba bavandimwe inshuti zacu ziri mahama ziri muri Tanzania ziri muri Uganda ko mwokwitahira turabakumbuye turabakunda ibisigaye nimuze twubake dukundane ntihagire ubahenda bano banyamigambi aba barondera inyungu ziwabo ingo twirimire korore tugwane munda je ndumva ko norandira amahoro ariho ibintu byiza ibidushikira abasuma abicanye abasambura inzu ababandi bari hose sino amahoro ariho atotuma umuntu aguma hari no mwikame
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Justin muri beneza
mwiriwe
muri hehe
turi muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Muri hehe muri Amerika? Mu ntari
yihe?
Intari yihe igisagara ikihe?
Nevada, Las Vegas.
Las Vegas. Duga ku ijambo.
Njyewe ntago ndi Umurundi, nashaka gutanga ikiganiro ku ijwi rya Amerika ku bibazo biri kubera muri Congo imurenga ihariya mu misozi
yego
ari kuba intambara z'abamayimayi n'abanyamurenge
urashaka gushikiriza icyumviro ariko uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye mu Burundi ku munsi wa gatandatu imyerekano yo gushyigikira abategetsi abakuru b'ibihugu Tanzania na Uganda basavye ko ibihano byafatiwe Burundi eka ishyirahamwe ry'Uburayi ryafatiwe Burundi byo hagarikwa imbere yuko ibyo bihugu byo muri ako karere biterege ku masezerano y'ubudandaje hagati y'Uburayi eka n'ivyo bihugu ivyo nti turiko turavuga ko ariko se cyumvira mu kanya gato cyane rwose naho turazi ko aho muvuga hari ubwicanyi bukomeye cyane rwose mu kanya gato amasegonda 30 mushikirize cyo muri kamurashikiriza
ndabyumva biriya bintu nibyo kuko narabikurikiranye ku ma YouTube aho bavuga yuko bagomba kukuraho kiriya cya kugira ngo bira bidandazwa bi bikomeze nyine gukora ariko ndumva mukuri nibyo bagomba kuba kubikora kubera yuko urabona muri Afrika imwe na rimwe haba imvururu ugasanga ibyari byaha ntago babihinduye bakabihindura ukundi cyangwa bakabafatira ibihano ariko numva kabisa icyo gihano kigomba kuvaho kubira bihano bafatira Burundi.
Ego me urakoze Justin urakoze ico nikibazo abashinga ntahe turi kumwe bariko baraganira ko ngaha ariko reka duhe ijambo umushinga ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa agire cavuze ku bavuga ko n'ivyo bihano bikwiye guhagarara ndaze kwica kibazo bakikwaje ariko nta hantu mwatubiye neza gose ngo twumve ko aho muhagaze ibihano bikwiye gufutwa muri iki gihe hari abavuga ko bifise ingaruka mbi cyane gose ku banyagihugu mu kanya gato
jewe amwe bavuga bati cyane cyane imbere
aho gukiza umuntu hozi takwingwariza mwevo provenere kagari deni mfuza kuyo ivyo bihano bitoba igihe two kwikubita gashi tugahindura ingendo kugira nti turinde gushikiyo hose niko namye mvuga na kare kandi ndashimiye uyu mushika ndaye Justin avuze nibindi avuga ati jewe nagomba kuvuga izo mu murenge n'iza mayimayi erega nta murenge n'aba mayimayi mu Burundi birakwegana akarere kose biri kumwe iyo intara imeze nabi nitegeko ngo nahandi bigende nabi jewe rero ndiyumvira yuko cyane cyane koraba aho kuvuga ibibi tukavuga ibishobora kuba kugira nti bishike erega ibyo bihanoshora kutaba igihe twebwe nyine tutubiha inzira kuko uko mbona turiko turabigenza n'uko tubiso tubiha inzira ngo birinde bishika aha a muri iki gihe Burundi bukeneye kumvikana n'ibihugu bibanye bukumvikana n'ibihugu bya Buraya kugira ngo urujya n'uruza rubandanye ibihugu bivukana nk'u Rwanda n'u Burundi urujya n'uruza rubandanye mu bihugu nk'u Burundi n'ibihugu bya Buraya icyo gero kugira ngo bishoboke mbega ninde akeneye cyane cyane yuko iyo migirane yogenda neza n'u Burundi n'u Burundi murumva igihugu cyawe kivuga ngo u Burundi nibwo tuzeye ko igice cy'amahera akoresha ukwezi ku mwaka oya no Burundi ukeneye cyane cyane ibyo bihindi bihugu ni twebwe rero dukwiye kwicisha bugufi tukabegera twabwira tuti ibyo tumvikanye reka tubyicarire
yego me
tubyicarire tuvugane kugira ngo ntimuze muri noneho muduhohoshe
uruja n'uruza hagati y'ibihugu cyane cyane bibanye ni ikintu gihambaye cyane rwose reka duhe n'ijambo uwundi munywa ni radio ijwi rya Amerika Ernest Ernest muri Veneza
Mwiriwe mwakomeye.
Turaho muri hehe?
Be ndi muri Amerika ndamukiriza abo batumire bose.
Ndarakumva.
Kindashimwe.
Muri Amerika muri hehe?
Ndi muri Amerika muri Canada.
Muri Canada yego duga kwijambo.
Urumva ndashimye rwose abo batumire uno munsi.
Yego.
Umenga Uburundi buri mu nzira yo kogorora. Uko wumvise abatumire ijambo ariko baragwa ko bari kugwa ku Burundi. Burundi nitubandanye tubonerwa nitubandanye turenganywa nitubandanye abanyagihugu ubatanguye kubona ko abanyagihugu ari wafite ijambo bafashe ibyo bihano bibifata abategetsi nyene bigomba byagombye gufata ubu bose bamaze gutahura ko ibihano bibabaza abanyagihugu urumva ndashimye rwose ndashimye abo batumire abo bose mu baleti murazi wacu igitega tuzobahamajwe bo urumva ariko sinogenda nta gaye uwo mugabo mwatumye wo muri Rwenza ngemero ki imvugo nkizo zabo zo kwamavuga indimi zitatu zine ukayobera ukayoberwa icyo agomba kuvuga ntashobora kuvuga indimi zitatu avuge ibihano asubira avuge ko nta bihano be asubira avuge ngo brema turabagaye niyo igihugu kizotera imbere
Ernest Ernest usana uri kurati manza kandi usana uri ko uriko urarengera karimbi
amakuru sindakubesha subiramo wumve ubaze uwo mugabo wumve ukuntu baravuga banditi bagahimiriza abahunze gutahuka ko amahoro mu Burundi amahoro ari yose we akavuga ati abahunze barafite icyo bahunze none we arihe uno mwanya tuvugana sizo zandimi zivuga izo ndimi zibiri nizo by'abarundi nizo zizatumye
igituma tuvuga ko ari gucimanza mushya na Ernest nuko hariho n'abashobora kuvuga ati wewe uri kuvuga ko amahoro hari kandi amahoro atari ico ni kibazo abantu benshi batabona ko cyo kimwe ariko reka tumuhe ijambo mushya na he Juvenal anawe agira icyo avuze ku byo muri komarashikiza
we kanaje sindinda umunywanyi Burundi afite uburenganzira bwo kuvuga icyo yiyumvira je ni demokrati mugabo icyo ntushima nuko mvugirwa ibyo ntavuze ikindi ntushima nuko hari umuntu yoba abona ibintu ingene bimeze ku isi yokwemera yuko abantu bashika ibihumbi amajana atanu b'abarundi bahunze igihugu bagihunze atamvu ziriho yewe muntu abare mu mwire umuntu avuga gutyo yuko afata
abantu bahunze nkuko batagira ubwenge ico kibazo cyonyene nawe nyene ragenda yiyumvire araja kwihinyishu kuko ariko avuga bahunze abahunze ubu kuva 60 hamye hari abantu bahunze kandi uwo ahereye kuvuga hari naho ico gihe yari kuvuga ati aba bantu igituma bahunze kiriho mugabo kumbure ko abahunze ubu atarabo yiyumvamwo nawe avuga ahubwo we akaba ari bavuga indimi zibiri aho tugeze ubu nta murundi yabagicisha iruhande yovuga ati umuntu ntahunga ubusa ntahunga bishaka sinya none abarundi burya ntibamye bakunda guhunga bahunga kuko bagata ibintu byo bagata imiryango yabo kubera ko hari bituma je n'ukuri nagomba kumbabazi twogirira abantu bahunze yuko abantu nkabo bahakana yuko abantu bahunze ubusa kibazo basere kuva muri aya maradiyo yanyu n'ukuri abo bantu ntibasonera abantu
ego me murakoze reka ndabona iki kibazo ni kibazo abashya ntaye bandi babiri bigeze kuvuga ko ariko reka duhe ijambo wundi bunywanyi Elia mwiriwe neza Elia muratwumva ndabona Elia telefone yiwe itameze neza reka tube turaha akanya mu kanya gatoye cyane gose Abel Gashatsi Ernest yavuze ikibazo gihambaye cyane gose reka umushyira ntahe Juvenal ngorwa n'ubusa ahubwo nibavuze ikibazo gihambaye cyo kuvuga ko hariho abantu barenga 5,000 reka bahunze igihugu hariho imvo ziri inyuma inyingo bafashe guhunga igihugu ikintu hari kubwanye muri bazako hariho abantu bahunze atambo zikomeye zibatuma bahunga
murakoze cyane twebwe murantunga turemeza neza yuko atamuntu yofata inzira yo guhunga atacahunga kuko guhunga ntibiryoshe guturugo rwawe ukagenda mu mudahinga ukajya mu kindi gihugu utaza hushikira murumva ko bitanegereye abo rero bahunze icyo gihe bahunze kubera ibibazo byari mu gihugu cyane cyane mu 2015 harabaye imyirekano iyo myirekano ihaza igihura imigumuko hacajamo n'ibihuha maze abarundi barahunga nabo rero bahunze icyo gihe ubu no munsi mugabo twokwe icyo tuvuga twe tuvuga tuti barafite icyo bahunze mugabo icyo bahunze turavye uko twari tumeze mu 2015 siko tumeze uno munsi haramonetse intambwe ishimishije naho tuvuga tuti uwavanga bafite icyo bahunze nibyo mugabo nawe yombwira neza yuko uko twari tumeze mu 2015 atari ko tumeze uno munsi twebwe abanyapolitike naho buri muri opposition ibigenda nabi umuntu yobishikiriza mugabo hagize igitera intambwe nacyo nyine ngo kubahuka ukakivuga cyane cyane kugira ngo abo bene bacu bari mu buhungiro ibyo 2015 tugumye tuvuga yuko mengo uko basize igihugu kimeze igihe hari migumuko uno munsi niko kimeze birumvikana ko batazohunguka ubu rero tubyubahuke leta gende ivugane n'ibihugu abantu bahungiyemo amadelegasiyo ya leta agende natwe nk'abanyamuryango badukundiye tugende tubashikire kuko dufite n'inshuti tubabwire ingene ibintu bimeze mu gihugu n'ahandi uri Bujumbura ukavuga yuko uko bemerikenje yari imeze n'undi munsi ariko imeze birumvikana ahubwo abo bantu baca bacika ivutu gusumba rero turagerageza kuvuga imvugo ihumuriza kugira ngo abo bene wacu batahuke twubake igihugu cyacu
Aime Pascal murabona ko hari ibintu bishobora kuba byarahindutse kuva mu 2015 byotuma abarundi bahunze bahunguka
ego cyane twebwe turabona ko hariho na changement inakomeye cyane turaze vraiment ku bwa 2015 n'ubu turabona yuko ibintu ko byanahindutse cyane kandi turatuma tukanatera kama abantu ko bonahunguka gusa mugabo ikibazo cya Ernest naho mwari kumurana mu muranamukari atanke murana mu kosora uyu muntu avuze ngo uburundi burakwiye kwicisha ngo bugufi ngo nitwebwe ngo dukeneye ngo ngo abazungu abanyaburaya akwiye no kumenya kwanza kwicisha ngo bugufi mbere ayu wa contribute yu waterereye ingene haba na kudeta haba imigumuko haba ubwicanyi haba isenyurwa rya leta uko
kwisumeta koba ari ukuhe uyu Ernest rero afati yabonye izindi mizi uyu muntu wa MRC ibintu bidatomo yavuga je ndabandanya mbira abantu banyamigambe ko abarundi ko banyuko banabahinyuye niba bitega abantu muri 2020 ngo bararonyijwe aha nibumve icyo murundi avuga murakode sinovuga byinshi uyu muntu avuga ngo kwisumeta imbere yuwaterereye kude tagatanga mahera yo kwica abantu yo gusambura inzego murambabarira cyane
ivyo nibirego nawe mwebwe mushyana imi Pascal bitara tohozwa kwemeza ikintu kitaraje habona cyane gose sikintu umuntu ashaka kwihanganira ariko reka duhe ijambo umunywanyi Elia Democrat Democrat muri Veneza
muri Veneza
muri hehe Democrat
muri komine Mugamba
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwijambo
yego yego je nagira mpe kuri bizavuzwe na president Museveni na president John Magufuli
yego
kuri bavuze yuko ibihano byategekanijwe uburundi byasatiwe uburundi byobaho aha byuko ndabibona ngira icyo bari bakwiye ni nk'ijambo ribabaje ku barundi bariko barabona amabi ariko arabera mu Burundi kwa abantu baguma bicwa nkaca mbona nti nkaca mbaza abanywanyi bose abatumire mwatumiye hamwe izo fashanyo zuza mbe ifashanyo zomariki abarundi bariko barapfa abarundi bariko baranyuruzwa abandi bafungwa bazira ubusa zomariki mbe hokura urayuriye hanyuma bugaca ukumva umugenzi wawe bamunyuruje ukumva umwana wawe bamunyuruje ibyo zomariki ku mitima y'abarundi
reka tuhakanya ndabona kagiye bagira icyo bagusubije mushyira nahe abere reka kanya karagiye abere gashatsi duga ku ijambo ku kibazo kibajijwe n'umushyira nahe demokrata mukanya gato abere
tuvuga tuti mu Burundi ntawo uvuga ko byose byera de icyo kimwe no mu bindi bihugu rero ko hakiri abanyuruzwa natwe turabibona turabyumva mugabo icyo duhagaze ko ni ikihe ibyo bihano nimba ari byo bizoca biza guhindura ibihano cyane cyane tuzi neza ko bishikira umunyagihugu mutoya ubu no munsi tuvuga tuti leta nigire effort nigire ingufu kugira ngo ishobore gucungerera umutekano abanyagihugu kandi turavye intambwe bigeze ko ndabemeza neza ko ibyari mu 2015-16 uno munsi tugeze ku ntambwe ishimishije ibihano rero ababikoresha nabo cyane cyane baba bifuza ko igihugu ahubwo coja mu ngorane abarundi bagahona bagasonga bagahera hama kuko ibyo bihano ntaco biza bidufasha hama cyane cyane leta ikavugana n'abafashe ibihano leta igakora ikijejwe kujyanye n'umutekano kugutumbereza ingene inzego zayo zikora
ntidushobora
gusangira igihugu ibihano bishyikira n'abanywanyi bacu
Professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe kuri ico kibazo cya demokrate
si ubwambere nishuye kibazo cya mbere siniko nigisha abarundi kirundi kwiza bugufi cyanke korosha imitima nibyo n'abakozi b'Imana birwagira so kuvuga ku si kintu kiri ni ukubwira ngo abantu babwire bumvikana atawushira ijambo hejuru kuri icyo kibazo naco demokrate abajije irya ibyavuga nanje nibyo mvuga yewe ikije nuko twumvikana ku ibyo bihano ntibibe hanyuma abantu bagataha bakiyumvamo ko batacu mu gihugu cyabo hanyuma abarundi bagaca basabira rimwe bose ko izo mfashanyo zoza kugira ngo ziheze zifashe abarundi bose atanu
ijambo rya nyuma Emi Pascal Ndubimana
jewe nize mpanura kumvikana ubwa mbere ho kubwiririkanye
ndabona kanya kagiye
izo mfashanyo zije
ifashe bo Emi Pascal duga kwijamba kanya kagiye amasoko na 30 namwe ku cimbiro cashikirijwe na Democrate Musozere
jewe murantu ngasino uvuga ku bya demo kubwo uyu muntu avuze bino bino ahubwo reka nshime ku bwa wewe wewe uri umunyamakuru ukosora umuntu ni yavuze akantu nashobora kuvuga ati uri henze rero turagushimiye cyane kandi turifuza abantu ko bomera nkawe iyo umuntu avuze akana kumva ko yokosorwa turabashimiye cyane murakoze uri umunyamakuru w'umu professionnel murakoze
gushima mushya nahe Ebe Pascal Nduwimana ndagushimiye namwe mushenahe Juvenal ngogwa nubusa Abere Gashatsi ndagushimiye nawe cyane gose kukanya batugira tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America bose baduteye akamo bagashikiriza ivyimvuro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi nafata ukarara yegeranije ikiganiro mu gire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.